iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi, mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza, mbahaniye ikaze muri aya makuru yacu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Amahema ya bamwe mu Barundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashaje.
Aje nkuno munsi naraye mpagaze n'abana, mfise abana b'umuryango 8, no kuri nka buryo mwayaga bavuze muri iri joro, mbihima bwari kuje baciye buguruka. Twese sijewe n'umudamu n'abana twese duhaguruka, tumutwisasira twari dufise, twose twanyagiwe n'imvura.
Sabushimike Jean Bosco ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda. Mu Burundi kandi abaturage bafite ikibazo cy'igitoro n'ingaruka zabyo muri iyi minsi iheza umwaka. Turagaruka no ku buzima bwa Papa wacyuye igihe, Benedigito ararwaye ararembye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mwirambirwa. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Abahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'umutekano n'urujya n'uruza rw'indege ntibavuga rumwe n'abanya Ethiopia bakoze nkyeti ku mpanuka y'indege Boeing 737 Max ya Ethiopian Airlines yabaye mu 2019 ihitana abantu 160 bose bari bayirimo. Fidele Niyogabo araduye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Urwego rujejwe umutekano mu kirere n'urujya n'uruza rw'indege muri Amerika NTSB rwatangaje ko rutemera bimwe mu byavuye muri raporo y'abo bahinga bo muri Ethiopia. Impanuka iyo ndege yatumye indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max ziziririzwa gusubira kugira uruja n'uruza. Indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia yo muri ubwo bwoko yagize impanuka inyuma y'uko ihagurutse ivuye ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019 yahitanye abantu bose 157 bari muri yo. Urwego rujejwe amatohoza yerekeye indege rwo muri Ethiopia rwashikirije uno munsi kwa gatatu icegeranyo cari cyatebeshejwe mu kiringo kirekire. Muri icyo cegeranyo rushira amakosa ku bibazo bijanye no kugene iyo ndege yagize impanuka yari ikozwe. Vyatumye abadereva bayo badashobora kwitumbereza nk'uko bisanzwe. Yamara mu byo urwego rwo muri Amerika rujejwe umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege NTSB rwatangaje ruvuga ko rwasanze bimwe mu bibazo iyo ndege yagize byatumwe n'uko yagonze inyoni inyuma y'uko ihagurutse. N'ikintu ruvuga ko abajejwe itohoza b'igihugu cya Ethiopia bihojeje rwabagirije ko bashimikiye ku ruhara ibibazo bijanye n'uburyo iyo ndege yagize isanganya yari ikozwe ku mpanuka yayo mu kwihoza uburyo abayikorako bari bamenyerejwe neza canke n'uko bari gushobora kuvyifatamwo neza mu gihe hashitse ibihe vyihutigwa.
Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine irarega Uburusiya kurasa za misile ku basivile mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu. Fidele Niyongabo arakomeza no kuri iyi nkuru.
Igisirikare cya Ukraine kimenyesha ko misile 33 zarashwe mu gisagara cya Kherson. Icyo gihugu cyasubiye kwigarurira inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zihavuye mu kwezi guheze. Uburusiya burahakana ko bukora ibitero ku basivile muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje kandi ko ingwano yabaye uno munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut no mu bindi bice byo mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu. Mu butumwa yashikirije kuri video mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko inama y'abategetsi bakuru b'igisirikare yategekanije ingingo zofatwa muri kazoza ko hafi. Zelensky avuga ko bazobandanya gutegura inteko za leta muri uyu mwaka buca utangura w'2023. Perezida Zelensky yongeye aratangaza ko yavuganye n'abategetsi barongoye ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI ku bijanye no gukorana n'ubwo rwego. Yamenyesheje ko bategerezwa guha karyo abanya Ukraine ko kubisununura kurushiriza mu buzima bwabo mu mwaka uza, hamwe no guha ingufu zisumbirize amabanki y'igihugu.
Amakuru yo hirya no hino tuyakomereze i Vatikani. Papa Benedigito wa 16 wayoboye Kiliziya Gatolika y'isi yose kuva mu kwezi kwa kane 2025 kugera mu kwa kabiri 2013 yeguye ararembye. Eugene Mukankusi aratubwira uko bimeze.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi kwa gatatu yavuze ko Papa Benedigito arwaye cyane. Abwira abantu muri rusange, Papa Francisco yasabye amasengesho yihariye kuri Benedigito. Nitangazo umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yagize ati "Nshobora kubihamya ko mu masaha make ashize ubuzima bwe bwagiye busubira inyuma biturutse ku myaka y'ubukure imaze kwigira imbere." Yakomeje agira ati "Ubu ibintu biri mu buryo abaganga bakomeje kumukurikirira hafi." Vatikani yavuze ko Papa Francisco yagiye kureba Benedigito uyu mukambwe w'imyaka 95 y'amavuko yasezeye ku mirimo mu mwaka wa 2013. Mu byo yatanze nk'impamvu harimo ubuzima bwe bw'umubiri n'ubwo mu mutwe bagendaga basubira inyuma. Mu myaka 600 niwe Papa wa mbere weguye. Kuva icyo gihe yakomeje kuba mu kigo cy'abihaye Imana ku butaka bwa Vatikani. Mu mafoto yagiye agaragara hanze, Benedigito yabonekaga nk'ufite intege nke.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari. Ikibazo cy'abinjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bahashaka ubuhungiro kiracyemangwa na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Biteganyijwe ko aba mbere bagombaga koherezwa mu Rwanda bazajurira mu kwezi gutaha kwa mbere 2023. Umwongereza kazi Prudentiel Seward ukomoka mu Rwanda ari mu bakemanga icyemezo cya leta cyanashyigikiwe n'urukiko rukuru rw'Ubwongereza cyo kohereza abo bantu mu Rwanda. Ni mu nyandiko yatangarije mu Bwongereza ejo bundi kuwa kabiri, mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Team Ishimwe.
Ikintu cyantangaje ni ukubona urukiko rwemera gufata icyemezo cyo gufata abantu babahungiyeho bakabajyana mu Rwanda. Ubundi umuntu ahunga ahunga kubera intambara, ibibazo by'amoko cyangwa ahantu udashobora kuvuga igitekerezo. Kuri jye rero gufata umuntu wahungiye hano mu gihugu umuntu ashobora kuvuga ibyo atekereza hari ikimubaho, ukamufata ukamujyana mu gihugu, noneho umuntu avuga ibyo atekereza cyangwa yavuga ekisipiriyanse yawe yavuga ibyo yabonye mu buzima akicwa cyangwa agafungwa, byarababaje cyane. Igihugu kitita ku bantu babo ahubwo kikakira abanyamahanga kuko bahawe amafaranga.
Uravuga ibyo nkabihuza n'ibyo wanditse muri iyi nyandiko, uvuga ko abasaba ubuhungiro bageze mu Bwongereza bashaka ahantu hatekanye. Ntabwo wemera ko inzego z'ubutabera zaho ngaho mu Bwongereza zifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo birimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu?
Harimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko uko abanyapolitike bababwira, iyo bababwira waza bagataka u Rwanda uko rumeze, abacamanza bo babona yuko ibyo abanyapolitike bahano kubera ko bashaka kujyana abantu bakabajyana mu Rwanda, bo bababwira ibintu kugira ngo batake u Rwanda bumve ko nta kibazo gihari. Noneho abacamanza bakumva ko nta kibazo koko gihari, ariko n'ubu ntabwo ubucamanza ntabwo aba imiryango ivugiriza impunzi irarusa, n'ubungubu ndumva ko bongeye bagatanga mu rukiko rwisumbu. Yewe rero ku bwanjye niba yenda sinarwanya yuko ubucamanza hano igihugu niba kigishaka kubona koko kidashobora gufata abantu ngo kibagaburire abantu ari benshi, sindwanya ko babashakira ahandi hantu hari amahoro. Ari igihugu gifite demokarasi, gifite n'uburenganzira no kuburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hariya nk'uko umuntu wari kurwanya wabonye ko mvuga ko njya kuragiza nabuze, niba Ubwongereza bubona ko hari ikibazo badashobora kugaburira abantu cyangwa badashobora kubitaho, bagombye kuvugana n'ibindi bihugu bifite demokarasi na human rights n'uburenganzira bwa muntu nka Amerika na Canada. Hari ibindi bihugu bishobora kwakira abantu bose batabajyanye mu Rwanda.
None Ubwongereza budakoze nk'ibyo ngibyo uvuga, iki kibazo wumva wowe cyakemuka gute mu buhe buryo?
Nta kindi numva nifuriza izo mpunzi, niba batazereze ngo zigume hano nibazijyane mu kindi gihugu kirimo demokarasi, kirimo n'uburenganzira bwa muntu. Nk'ejo bundi nabonye aremu kurarinda avugira kuri radio yitwa iyo kuri YouTube ngo mama rwa Gasabo ayishima avuga ko ngo izo mpunzi zizaza ntabwo inyungu mu Rwanda, zishobora kuza zigakora business, zishobora kuza zikazana byinshi zikiga zikagera ku kuki abanyarwanda bumva ko bagomba kugira inyungu zivuye ku bantu bari mu kababaro kabo, kuki bumva batateza abanyarwanda bari imbere ngo bakomeze za business ahubwo bagahangayika izo mpunzi. Nicyo ikindi noneho bazabaha n'ayo mafaranga, numvaga avuga ko n'Ubwongereza ntibudashobora kujyana abo bantu bazajya kuburega bakaba amafaranga.
Madame Stewart, uri umunyarwanda w'umuceka cumu uzi u Rwanda, uzi ko u Rwanda rumaze kwibaka mu nzego nyinshi zitandukanye, ni wowe wagombye kubwira abataruzi uko rumeze n'abafite impungenge ukazi bamara. Ibi waba ubikora?
Ya kandi ari wowe wabonye mbere nyine ndimo ndababwira uko u Rwanda rumeze nyine. Ndi umuceka cumu warokose naza na hano nibwira yuko ubutegetsi bwari bugiyeho nabwo buzangirira akamaro buzava amahoro ahubwo bunyiruka inyuma bukundwa perezida wo kuranirwa mvuga ko ngo abasirikare bari babo bari none se kibumba nibyo mvuga kuko niba bakirwa ku banyarwanda bwabo ku giti cyabo babirusanga na ngo kuko bavuze ngo ibyababayeho mubyerekana ko n'abandi batazabona ibyo bavuga urugero wabonye ziriya bunzi ziriya za kisiba aricyo nasize mu Rwanda ko rwari.
Madame Prudentienne Stewart, urituye mu Bwongereza, ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane ku ijambo Imana
ibumugire. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi. Igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ni ikibazo gikomereye abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Haraheze hafi imyaka ibiri amasitasiyo mu gihugu nka yose asa n'ayakuranwa kuronka igitoro. Ibyo bituma abagendesha amamodokari batamenya aho bashobora kukironka igihe bagikeneye. Muri iyi minsi irangiza umwaka, abafise amamodokari anwa lisansi ari nayo ikenye cyane barahavye barashiraho umugwi wo ku rubuga rwa WhatsApp kugira ngo baze bararangirana aho bakibonye ku masitasiyo. Kuri ayo masitasiyo baba bakirangiwe ko ntibiba byoroshe kugishikira nk'uko isoko ry'Ijwi rya Amerika yahishikiye heri bitubwira. Uyu ni umunigano w'amamodokari n'abantu basitanisha amabido kuri sitasiyo iri mu buraruko mu gisagara cha Bujumbura. Benshi bavaho bidoga ku imodokari zavyondekaye kubera kugongwa, abandi bakavanaho ishavu ko batutswe eka no kuba barenganijwe kubera bagumye babata imbere. Ibintu biruko mu gihe abifuza kuduga mu ntara zitandukanye kugira bahimbaze Noweli n'ubunani mu miryango yabo, nabo bari kubarasunikana ku bituro kugira ngo baronke imodokari zibunguruza. Hano ku isoko ya Kotebu ku bituro by'amamodokari, ingenzi zivuga ko ziriko zirahahombera byinshi. Ku Jingozi igiciro kigeze ku 14,000 mu gihe cyahora ku 75,000 kugira baronke iyo tike. Hari abavuga ko binabasaba ko bayigurira ubundi yayiguze, maze bikabasaba kongera ko 2,000 ibyo yise gucora, naho ne bakahamara amasaha menshi nk'uko uyu mukenyezi ari kumwe n'abana babiri abivuga.
Ega na shesa 12 na shendo nka itike ya sahindwi niho mpanga na shesa 12 kubera abana inzara cyane n'ibindi.
Uyu nawe avuga ko aduze atacasumiye umuryango kubera ico giciro kinini cyo kwiyunguruza.
Nubwo ngo bafutse mu banaguma nifashe kumwe anye nta n'ikintu nsoma nta n'ikintu na kimwe wewe amafaranga ntayahari tubonye umushahara natwe nk'abacabuga mu muyoro musumo rwacu ya benedugire kwa nyine ababiguze igihe ku mubicu ubidugane bihire sanga ari kibazo.
ubajije abagendesha izo modokari zunguruza abantu bakubwira ko nabone baronka igitoro bacumukuye kukabanka ko isoko ryijwe rya Amerika ryayaze na bamwe ribasanze ku mastasiyo basigura ko kugira ngo imodokari bayuzuze igitoro bisaba kutanga igiturire cy'amafaranga 200 kuriko akorera ku ipompo itanga igitoro abandi nabo bakavuga ko baheba bakagura icamagendu kuko bashobora kurara amajoro ku mastasiyo ariko bakaruhira gutaha batarose
ugeze ku pompo bibana nahari harawo usorora batanga 10 vene wana nk'imodoka yakaze nka nkuba ariko araraba uburyo bwa rwose yovuga n'abari hari ya akubite rivase mugabo abamye ngaha batararo nimba cyora nka 50 cyangwa 30 ubukonyera ari twe dutonze atutaha ukonyene birateyishwe ni gozi ngo yabaye ijya mbere tubibonye kuko ibintu cy'igitoro cyahora kibura mugabo naho naho kimonogoje kimonogoje kiraba kirarenze kuko urabona iminsi mikuru abantu bahoragira ingorane igitoro naho kiroza usanga ikinji kirego ngo 10-15 numva ko ari ibintu biteyishwe ni gozi ikinji litiro ni 15
abanyonga mabajaji bobo bavuga ko bataciyambya ngo baje gutonda ku mastasiyo narijya babujijwe gushika mu gisagara hagati
ingorane inaturenge utwaye akabido ntibago makatira umurezere kwa kandi uri isopa mayera kugira bayikure mu ngera bayisubizemo umuntu asaba amagara buce n'amahoro aramwe ingene imana zira mwishira sose turagura ka magendo nyene sose turakorera ko kubera ajya ndibadu hayi wakubitwa n'inkoni zigako police ko mwijya ejo cyenda nahara inongera ndabura bazi ko yamugaga kubera igitoro ahubwo barabe nyene ngunganya abatware bacu baduhe igitoro kandi ho inzaza gutwika hajya pomiste ukugira ngo agasenye ni 5000 urengereza ko ejo aho rero umupolisi nawe ubo wamuhaye kugira wegeraja urumva ningora
urango yishira hamwe gihunguruza abantu Charles Nirameba avuga ko muri kino gihe bafite ingorane y'ingene batunganya akazi kabo kubera izo ngorane z'igitoro ariko arahanura abakora akazi ko kunyonga imodokari zunguruza abantu kutikika mukiza mu gukorera amakosa ingenzi
uwo wese yunguruza abantu ariko arakora yashoboye kugirirwa ibako karuno ico gitoro ategerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu amategeko yo mwibarabara uvuga rero ko kizira yuko hariho uwikika mukiza agasaba amafaranga y'umurengera yitwaza ibicanka ibindi ibiciro bizwi mu ntara zose birahari byo rero twosaba twebwe abasanzwe bahurike mu ishyirahamwe bacu abasanzwe batwara abantu ibintu ko babyubahiriza ariko tugakebura n'ingenzi ko nazo nyene ibyo biciro birahari mu buhinga bugezweho barabibaza kandi basanzwe banabizi nabo nyene bagerageze kwihagarara ko kugira bashobore kwishyura amafaranga ajyanye n'urugendo bafashe
hagati aho itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aganira n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi yari yabijeje ko mu kwezi kumwe gusa atakibazo cy'igitoro kizoba kikivugwa mu gihugu ubwo nyene ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka buca bubyirukamo kiraboneka ariko camaze umwanya urumero mara kiba kirasubiye gukena ariko kandi imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yasiguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka avuga ko igitoro gikenye kubera igihugu kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro umukuru w'igihugu asigura kandi ko amadolari akoreshwa ku gitoro yongerekanye ariko hakaba n'amashyirahamwe akoresha igitoro cinshi kandi ataco yirangurira ayo nayo yobakoresha ibice 10% by'igitoro cinjira mu gihugu ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka no kwiduga ry'ibiciro ku masoko nka yose yo mu gihugu igihugu bakaba barindiriye icyo umukuru w'igihugu asubira gushikiriza muri zino mpera z'umwaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tunyarukire hirya y'u Burundi gatoya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Bamwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda baba mu mahema ashaje bavuga ko imvura ibanyagira iyiguye. Barashaka rero ko HCR ibaha amahema mashya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo.
Muri ibi imvura ikomeje kugwa ku bwinshi muri teritwari ya Fizi ari nayo inkambi ya Rusenda iherereyemo, usanga zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu mahema ashaje zabo zayo zikera nayo zimira kubera zikera zizigwa. Zimwe muri izo mpunzi usanga zagiye gushakira amacumbi mu baturanyi, izindi nazo usanga zikambitse mu bihangari, mu gihe izindi nazo zija gushakira amazu yo kubamo mu nkambi ya Murungu kuko ikiri nshya. Sobushimike Jean Bosco aba muri village ya 10 yo mu nkambi ya Rusenda, ni umubyeyi ufite abana 8, asobanura ko iyo imvura iguye nijoro abura bashyira abana be n'ibintu byo mu nzu bitewe n'uko baba mu mahema ashaje.
haje nkuno munsi naraye mpagaze nabana isabana b'umuryango munani n'ukuri nkabyo moyaga bavuze mu rijoro n'ubuhima bw'abantu bwari kuza bashye buguruka twese sijewe n'umudamu n'abantu siduhaguruka tumutwisasira twari dufise twose twanyagiwe n'imvura twambagwa utwo twifuka byose byanyagiwe n'imvura bagushaka n'isati ko turajugumira aho turifuza gufasha kugira ngo turabe ko tworonka amahema natwe kugira ngo tube ahantu hataza.
Nyangwiza kina na Imana Virgini bamaze imyaka 7 muri nkambi bavuga yuko kuva bakicubakirwa inzozi sakaje amahema na aseri mu mwaka wa 2015 iryo shyirahamwe ritarongera kuba ibindi bisakazo kandi amahema asakaje inzu zawe yaratubaguritse
buri mwaka uko imvura itasuye cyangwa iri hafi yo gutasura badusiga inkore ku maso bakaduhenda batubwira ngo bakatwa bakaza bakandika indukunzu ngo bagira baduhe ibisakazo ariko byukuri hari hamazu kuva inkambi itangura gushika nino saha amaheme inkambi yatanguranye kuri nyanzu usanga nubunda iri yakiriko
inzu yarambomokeye ko ku ntwaro iherutse maraje baranyandika ariko naye mana rose ubundi ko ndagenda ndabunda n'abana sinzi ngo njehe canke mvehe sinzi uko hasere turi mu ngaha ari fotokopi canke na n'umuntu azi ingena yo yiga hasere itagira izina sinzi byari byo
kubera kuba mahema ashaje kandi yatubaguritse usanga zimwe mu mvuzi zo muri iyi nkambi zirimo zifite ubushobozi zigura amabati yo gusakarisha amazu izindi nazo zikajya gushakisha ibyatsi gusa kubera umutekano muke uranga wizo mpunzi zari zisanzwe zivana ibikoresho byo gusakaza amazu no kuyubaka mu misozi ya Rusenda ubu ntizikijyayo
aho twabara dukura ibisakazo nk'ubwatsi ubu ntitukijya kubera ibintu bijanye n'umutekano muke rero kubera iyo mpamvu dusaba asere n'amashyirahamwe yandi yo babifitiye ubushobozi nimba by'ukuri bagidufise kwa gatima bakaba bafise n'ubushobozi bwo kubaho dufasha badufashe kabisa aho tugeze ahantu habi bicanye n'ukuntu tubayeho imvura iratugeramiye cyane.
Aba barundi baba muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 1,046 basaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi arimo waseri kubakira andi mazu mashya kuko yo mu yashaje
twasaba ko yuko nk'amashyirahamwe atwitayeho kabisa yumvira ko turi abarefuje tutagira ikepfo cya ruguru ko botwibuka bakaduha amahema tugasakara biratugoye nk'ababyeyi babyaye barabarazengera n'uduhinja nuko biragoye kabisa amashyirahamwe atwitayeho ko yumvira abarefuje batugarukire kabisa
tukavugishije umuvugizi wa seri mu ntara y'akibuye kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zicara ziviga kubera ziri mu mahema ashaje ntibyadukundira. Ariko umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Ndiwa Numbi yabwiye ijwi rya Amerika yuko ari amahema arenga 800 hasere yari igiye gutanga kuri zimwe muri izi mpunzi ariko baziserukira banga kuyafata basaba iryo shyiramo kujya ashaka amahema yo guha impunzi zose kuko nazo ziri mu mazi ashaje. Veda Singabu ijwi rya Amerika Uvira.
Abimonga ni tu sakura.
Mwanyi muduteza matwi ndaha aya makuru yo muri akakanya humurije mbashimiye cyane ko mwayahisemo kuri radio yanyu ijwi rya Amerika nimuze gucikwa ariko n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 ndetse n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa 10 nkuko bisanzwe maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama